Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiwe neza nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Federica Nkundikije, ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga abarundi bahurikiye imigambwe itandukanye hamwe n'abahurikiye mashyirahamwe adahanira ibyicaro vya politike bagize imisi bashikiriza ivyiyumviro vyabo kubijanye n'amatora atekanijwe mu mwaka wa 2020 mu Burundi hamwe no kuvyerekeye imigambi n'ingingo vyo gufatwa kugira ngo ayo matora azobe mwituze maze mu Burundi haboneke amahoro, umutekano hamwe n'iterambere birama. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye umutegetsi yanonosoye politike y'Urundi kandi igeze no kuba umukuru w'igihugu mu iki gihe akaba ari umukemuza amateka, uyo nawe ni Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Mu iki kiganiro rero turamusaba ace hirya no hino bimwe mu bibazo nkoramutima biriko birashikirizwa n'abarundi batandukanye barimo abarundi bamaze imyaka irenga ine mu buhungiro. Mwiwe neza Perezida Ntibantunganya. Muratwumva?
Bivuga nabi cyane gose, ndabumva neza. Kuri telefone ya cyangwa bari hiyo.
Reka mbaze abo turi kumwe mu byuma ngaha turabinyere bo yihingura kugira ngo akumve neza.
Mwebwe ijwi ryanyu rishitse no rirajwangarara.
Reka mbaze abo turi kumwe twumve ingene bogira ubuhinga kugira ngo tubumve neza. Mu kanya reka turasubira guhamagara Perezida Sylvestre Ntibantunganya ko telefone ntiriko ivuga neza, ariko ibintu tuyaga cyane biza kuba ivyerekeye ivyiyumviro biko birashikizwa n'abanyapolitiki batandukanye, eka barimwo n'urunani Senared, eka abanyapolitiki batandukanye abahurikiye mu mashyirahamwe adaharira inyungu za politike. Abo bose nibaza ko bagize iminsi bashikiriza ivyiyumviro bijanye n'amatora cyane cyane bikaba bijanye kandi n'ukuntu mu Burundi huboneka amahoro n'ituze birama ntibibe nk'uko vyamye biba igihe cyose hegereje amatora mu 2010 eka mu 2005 eka no mu 2015. Ivyo rero ni ibintu abanyapolitike benshi baguma bagaruka ko twa kwibutsa ko no mu minsi iheze umukuru w'urunani Senared Dr. Jean Minani nawe nyine yatangaje ko reka urunani arongoye witeguriye gutahuka. Nk'uko rero twashaka kubibaza umunyapolitike w'inararibonye mu Burundi Perezida Sylvestre Ntibantunganya, ndashaka kubwa mbere na mbere mu tubwire ku byerekeye ibyatangajwe n'urunani ukuntu mwavyakiriye urunani Senared ruherutse gutangaza ko witeguriye gutahuka mu Burundi mu gihe na leta y'u Burundi ikayobaha ikiganiro cyangwa ibiganiro. Perezida Ntibantunganya, iyo nkuru mwayakiriye gute?
Jewe mu buzima bwanje bwa politike ndemera yuko mu bintu bimwe ibyose ariko biranga demokrasi harimo uko abenegihugu bagira uburenganzira bwo gutora. Iyo ugiye gutora rero uko nyine ibyo rivuga ibitomora nuko ugiye guhitamwo ukawufite uburenganzira ubushobozi bwo guhitamwo muri byinshi canke muri benshi. Hagize rero nko muri aya matora avugwa mu Burundi yegereje abagira bati natwe naho twari twavuze yuko tutazoyazamwo tuzoyajamwo urumva haragira ico byunguye muri demokrasi bifatiye kuri ibyo byo gutora yo kubindi imvo z'abatumye ubwabo je no zisigura nibo bazi neza imvo n'imvano yayo batumye ngo icyo cyo kubwiye nuko bize batuye matora cyo tuma haba abantu benshi bahiganwa hanyuma abarundi bakagira uburyo gutora uwo bashimye muri bo kiretse gusa bibaye ugasanga amatora adateguwe neza ku buryo nyene abarundi bashobora kwitorera kandi uko batoye bikari byo bisohoka mu biharuro bitangwa inyuma y'uko amatora yabaye
hari abarundi batari bake bavuga ko bihweje ivyatangajwe n'unani Senared eka n'ivyo uyo mugoronani rwarutangaza mu ntango babona ko ugo runani goroheje imvugo namwe niko muyibona
eka nuko ndabikubwiye umunye politike wese arafise uburyo agira ati ndagira politike hariho abo uyu munsi usanga ko numengo baradadaza hanyuma ugasanga hagize igihinduka kiba ikiborohereza cyangwa kibagora ugasanga urashobye guhindura intumbero mugabo igihambaye nuko ashobora kwemeza abakurikirana na cyane cyane abo politike y'u Burundi iraba no kuvuga bene Burundi yuko guhindura intumbero itafise izindi siguro gutaha rero bwa mbere ho n'uburenganzira bwabo kuko n'abarundi barafite uburenganzira gutaha mu gihugu cyabo mugabo urumva bagize ati tugiye gutaha tuje mu matora birumvikana ko hirya no hino hagira abantu bagenda bavuga ukuca kuriya kubera kuko iyo ntumbero nshasha usanga hashobora kuba abatayumva cyangwa abandi bakayumva mu gihe ndabure ndabo nyene akangodongona
nkuko mubizi Gornandi ngo yarasabye ko hoba eka ibintu bimeze nk'ibiganiro leta yubaha ibiganiro ariko mu nyishu leta y'u Burundi yatanze yavuze ko abo barundi nkuko mubivuze ari abarundi nk'abandi bashaka gutahuka igihe bashakiye ariko idateganya kugira ibiganiro iyo nyishu ya leta y'uyu mwaka yakiriye gute
biva ku kugende umuntu abona kuganira buriya iyo mugiye guhiganwa ubwa mbere wo guhiganwa ni kuganira muganira mufise uwo mugira muti cyo tuvuga byose ubuzocurubanza ni naka aho naho ubucurubanza si ubundi niba abarundi bo bene igihugu mugabo kandi iyo ugiye guhiganwa ni nkenerwa yuko muhiganwa mufashwe kumwe buriya imigwi ibiri igiye guhiganwa ku kibuga cy'umupira ni ngombwa ko haba amabwirizwa bagenda bakurikiza iyo ushaka ko bahiganwa neza rero ayo mabwirizwa abari mabwirizwa yashinzwe atakuraba nkunzi hanyuma kandi iyo ushatse kumuhiganwa haba hari kandi n'abahagararira uwo mupira kandi bakaba batagize aho begamiye cyo kirakenewe iyo ugiye guhiganwa kandi ni ngombwa yuko umwe atoshiramwo uburyo burengeye uraze ubw'uwundi havuga mu by'amatora urabona ngiye mu bihugu by'iwanyu ngizo za Amerika murandavyumva no mu Bufaransa usanga hari ibyo bagenda bavuga bati ego umuntu azokoresha uburyo mugabo azokwerekana iyo bwavuye kandi hariho uburyo adashobora kurenza urumva rero hariho amabwirizwa hariho amategeko abagenga amatora asimbutse ugushiraho abagenda bahagarira ayo matora muri wa mugwi wigenga ujeje gutegura amatora haba ku rwego rw'igihugu haba ku rwego rw'intara haba ku rwego rw'amakomine ugasanga rero ndabonye nabo bantu barimwo batizo kuba ari abantu bavuye mu mice yose nari ngiye kuvuga ngo ihumuriza abagikadwa bose ikabizeza yuko amahiganwa azoba kurunganwe
hari abantu bavuga ko mu iki gihe bihweje imvugo ya leta y'u Burundi akaba kihweza n'imvugo y'urunani Senared eka n'abandi banyapolitike babona ko impande zose zataye umwanya haheze imyaka 40 imvugo nk'iyo itari bwaboneke namwe murako bashora kuba barataye mwanya
reka tureke kuza twaduterana amajambo kuko kenshi arabusanga ndavuga gutyo bataraje neza icatumye abafashe ngingo bayifata birashora kuba nuko abo bantu bafashe ngingo bari siguye mugabo kandi je murabona umengo muri politiki y'u Burundi hari abantu bafise ururimi rworoherwa iyo ruvuga abandi mugabo nturabe nabo ico bari kubarakora naho muri senarede urazi ko hariho abavuga gutyo mu minsi heze bakavuga bati umuntu wese yahora ngaha agiye i Bujumbura agiye hehe abari umuhemu mugabo ngira ngo ubu barabona yuko atari ibyo kuri ubu ko aribo babigize ariko jewe saho nshira ikibazo ndagishyira ahubwo ku kugene abarundi bo bene kino gihugu cacu natwebwe turimwo twe tugira politiki botegera neza ingene amatora yegereje aratora atizo kuyo neza kuko n'amatora azotuma u Burundi butera intambwe ugiye kuraba iyo bwavuye aho bugeze niyo butezwa kuja ndakunda kubisigura nejo bundi narabisiguye cyo ko ndabyumva ugiye kuraba abantu bari hejuru mu nzego z'igihugu abari hejuru mu nzego z'imigambwe abari hejuru mu nzego z'amashyirahamwe avuga yuko adaharanira ibibanza bya politike abari hejuru mu mwuga wo kumenyesha makuru atari hake abari hejuru mu mashengero hejuru mu bintu byinshi na kino gihugu usanga ari abantu bafite imyaka iri niburiburi yegereje imyaka 50
bakiri bato cyane
yego bakiri bato wagenda ukaraba ugasanga n'abantu batanguye kujya muri ibyo bintu mu myaka y'igihumbi kimwe na 90 mbere genda kwenda gutangurira mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1987 utusanga rero ari abantu baciye mu nzira zaranguza zangorane yo gucacamwo muri iriya myaka rero ugasanga arashobora kuba no muri bo abafise uruhara muri ya byagoranye muri iya myaka haba iz'intega n'imarangara haba ibyabaye mu myaka y'igihumbi kimwe na 1991 1992 asimbuza ibyabaye 1993 aho perezida Melchior Ndadaye yagandagurwa hamwe na bamwe bari bafatanije ukaraba ubwicanyi bwakurikiye ukaraba intambara yakurikiye ugasanga rero abo muri izo nzego nakubwiye haba mu nzego z'igihugu haba mu migambwe haba mu mashyirahamwe yanaya hirya no hino ugasanga nibo bari hejuru ubwo wamanuka hasi rero ugasanga ubu uze nongere nsubiremo atana kimwe usanga rwagirizwa cyangwa rwiyagiriza muri byabaye muri iyo myaka
ari nacyo gituma abantu bakwiye kureka kuvuga mu kivunga
ntakuvuga mu kivunga cyo gituma njye mvuga ni aya matora arabayategura arabayajamwo ari n'abarundi na bene burundi cyane cyane batigizwa kubona rero icyo gihe u Burundi bugezemo abo nkubwiye umwana w'imyaka 18 nako si umwana adatumva kuko ntibazotora yavutse ryari yavutse mu 2002 umwaka umwe inyuma y'amasezerano y'Arusha yavutse umwaka umwe hasigaye umwaka umwe kugira ngo habe amasezerano y'intambara ndakubwiye bya kera kuva 1987 ndubimubaze iriko urashobora no kuduga gushika ku myaka 35 uzo afite imyaka 35 mu myaka y'2020 mu mwaka uza yavutse ryari yavutse mu 1995 muri ntega na marangara twatanguriye ko yarafite imyaka ingahe yarafite imyaka 5 igihe ndadeye
ko hari ibintu byinshi batazi
imyaka ingahe yarafite imyaka 8 urumva abo bose rero nuvuga ko ari u Burundi bushasha uriko buraduga nico gituma rero tuza gutegura ku buryo abo barundi bagenda bagira amabanga akomeye nabo nyene mbere bakayiha uko urumva muri bo kuva ku byaka 18 baratora wagenda ukaraba kuva ku byaka 25 barashobora kwitoza kugira ngo babe abahanuzi makomine barashobora kwitoza kugira ngo babe ndabirizwa ayaka ategekanya 25 barayifise kugira ngo bashobore kwitoza urumva rero ko igihe gihambaye cyane muri mu buzima bwa kino gihugu twese tuzokumenya tukaraba tukitegurira neza kugira ngo nituzote igihe aho gufata ingingo zikomeye cyane
ariko
ndabwira n'abarundi bo bene igihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviriza radio hinjwe ya America turi kumwe na Enoch mwiriwe neza
ndakumva
muri hega Enoch
mahoro
amahoro muri hehe
ndabumva neza ngo yaba parasite parasite kuba
yego me duga kwijambo rero mubaze ikibazo ni mwamufite ikibazo cyangwa icyo mu biro turi kumwe na president Sylvestre Ntibantunganya ehoze yarongoye Burundi tukaba turi ko tuvuga cyane cyane ku bishikirizwa n'abanyapolitiki batandukanye eh duga kwijambo
yego reka ndamanuke kwanza mutumire hama kugenzura ibyo ko direct
yego
ahera inarebe yavuye mu Burundi kuri 2015 lengo bahundi ariko rero no muzi bakeneye gutaha kandi mu gutaha kwa bakeneye kujya mu matora bakeneye gutsinda eti badotsinda gute hari hazatanga gutegura amatora kuri 2015 gushika no muzi kuri 2019 hoho sinarebe izo kwerekana imigambi yayo icyo ni cya mbere cya kabiri icyatumye bahunga eske kiba cyarahe uno muzi babaje mu Burundi gukina politiki kugira ngo batsinde amatora gusa cyangwa baze bagiye gukemura ibibazo byaba zaratumye bahunga kuko ni ndari y'abantu muri bo bagirizwa ibyaha bya Duterte kuko baje babaje bemeye gushika gushikira ubutungane kugira ngo ubutungane bukore akazi kabwo
murakoze Enoch turi kumwe na Perezida Sylvestre Ntibantunganya ibibazo mubajije n'ibibazo byo kwishyurwa cyane cyane nuhurikiye munani senarede ariko turaza kumuha akanya agira icyo abivuze ko naho ibyo bibazo bitamuraba cyane rwose imbere yaho ariko reka tubanze duhe ijambo Ndikumana miriwe Ndikumana muri hega Ndikumana
ya miriwe kwa Nsenda Mahoro
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
ijambo niko nyene ndumva mu tumire wa senate atabaye hafi
yego
niko nayo kubaza ibibazo birebire mbwa n'ubundi sinova ku murongo atasumbuze kubyerekeye ibiri hano mu gihugu cy'u Burundi
yego
turamaze kubona neza yuko nk'umugambo umaze nishi uri ngaha mu gihugu umugambi wa senewe ni urongowe na Gatogwasa turamaze kubona itotezwa ryawo barafungwa bamwe abandi bakicwa abo n'abasanzwe bari mu gihugu mbe abo basenarede bo bari hariya bazi ko baje guhindura iki muri politiki y'u Burundi senarede imaze imyaka irenga ku ine ingana kuri ine iri inyuma y'igihugu ubundi mu mwaka umwe bipfuje kuza kugira ngo bareke guhinga mu gihugu barabona neza ko bizaborohera
murakoze Ndikumana n'ubundi n'ikibazo Ndikumana baje n'ikibazo cyo kwishura senarede ariko nkuko twabivuze mu ntango twatumiye umuntu henonosoye politike mu Burundi ayizi cyane rwose bivuga rero ko ashobora kugira icavuze ku bibazo bishikijwe n'abashinjantahe Enoch na Ndikumana reka tumuhe ijambo Perezida Ntibantunganya
murakoze kandi nawe wayivuze ibibazo byinshi babajije iyo habanyene muri izo ndongozi za senarede urimo akavyishura tukavyumva mugabo ari kintu tutavuze reka buriya mbese senarede ubu ni ikininde ugiye kuraba koko nk'uko abantu babivuze uko yatanguye nahigeze ubu urazi yuko mu myaka iheze habaye ingorane nyinshi zatumye mbere bagenda bacanamwo ibintu mwagiye munashikiriza mu kumenyesha amakuru aha rero kuri ubu byari kuba byiza mbere amenye neza ati mbega abo bavuga ko bazotaha ni bande icyo ni cya mbere icya kabiri mbere barashobora gutsinda ibyo ubu kubirekera abene igihugu kuko ijambo rya nyuma ni iry'abarundi niba bashima bazobatora niba bashobora kwiyandikisha kugira ngo bazokwitoze batabashimye naho bazokwemere byateguwe neza ahi ntahe yagiye hanyuma wayabaje ati byabatumye bagenda byaraheze ibyo ni ukuri abaza n'ukuri zinoza kubishurira cyo kimwe n'uyu avuga ati bazohindura iki bizoborohera buriya umunyapolitike kenshi abantu barakuzibagira umunyapolitike arashobora gufata ingingo abona iti iyi ni izomfasha kugira ngo nshike kuco nemereye abarundi uzoze rero ugira ngo kuko uriya yagize kuko ngo nanje niko ndiza kugira urashobora gusanga kubera ibihe mugezemmo intumbero ingendo igezwe ko ari icangiriya ukabiyufata namananga karorero kuri twebwe na Melchior Ndadaye mu myaka y'igihugu 1980 dufashe ingingo yo gutaha mu Burundi twe twatwara impunzi hariho abatatwumva mbere batuvuze ko n'amajambo menshi cyane mugabo inyuma y'imyaka 10 aho imbuto twabibye kugira ngo demokrasi itangure kuvuga mu Burundi igice cyishikiye kwa kaba matora aba president Melchior Ndadaye agatsinda afatanye n'umugambo wa Abanyafrodebu muri bamwe nyene bagira batinyigo mafashe ntiyari nziza hariho abaje bashora gutaha kuko twashwe guhindura ibintu mu Burundi aho urashobora gutanga n'ubundi burorero hirya no hino mu gihugu cange mu bindi bihugu ngo sivuze yuko uko byagenze kuri twebwe mu 1983 ariko bizogenda kuri senare
Tumibote nishutima ise komuniko mwabanda nyakumiriza ila diyo hiru uja Amerika tulikumu na Stanislas Mwiriwe neza
Frederike
Mwiriwe neza gira telefonu vuge chane mwuri hehe
Turi murenge wa Burega mu karere ka Rulindo Kigali mu Rwanda
Yego
Nagira manze ngushimire Frederike nshimire n'umutumirwa
Yego
Ngo ni Stanislas karahanyuze Iki nagira wambwire umutumirwa Ese mu Burundi ngo gutora kwa matora yego aregereje umuntu yemere gutora afite imyaka ingahe ese nk'utari mu gihugu we yemere kuzatorera aho ari nk'abatari mu gihugu cy'u Burundi nyine ese nagira ngo mbabwire murakoze cyane ndabakunze
murakoze cyane rwose president ntibantuganya ashobora kuba afite ayo makuru ariko ayo n'amakuru kandi abari mu murwi ese ntibashobora kuba butangaza cyane kumenya niba
you have 37
nibaza ko telefone ya Stanislas yoba icitse ariko reka mukanya peza ntibantunganya agira icavuze ku kibazo ashikirije reka ariko imbere yaho duhe njambo Albert muri we neza
muri we cyane muraho
muri we Albert muri he Albert muri he
ndi muri Marawi
yego duga ku njambo ikibazo cy'imviro
cy'imviro cyane nuko amatora azogenda neza kuko nta kibuza ndabona nibindi bihugu byitwara nkuko akarore nka Tanzania basanga amatora agenda neza ikibazo gusa nuko abantu bakoresha noza imoto zabo bakabakareshwa n'abantu bo hanze y'igihugu cyacu basanga bako batereye bigenda nazo ariko amatora azogenda neza
murakoze Albert eka dusabe president ntunganya gira icavuze ko byashikirijwe na eka ibibazo byashikirijwe na Stanislas abaza imyaka y'abazotora abari kuye gutora eka niba nabari hanze igihugu bazotora ni cyo kibazo cha icyumvire cha Albert avuga ko amatora azogenda neza akavuga ko mu gihe abarundi bashiramwe ibintu eka bya emotion ibintu bya karanga mutima amatora ngo ashaka kugenda neza nduge ku jambo
murakoze cyane Stanislas kero cyo abagije nguko abivuze nawe cyashora kwishura abantu bagize umugwi wigenga ujeje gutegura amatora mu Burundi mugabo kandi umurundi wese racane cyane bagira ati turarozi hari izo twizo kumenya mu Burundi wese afite imyaka 18 uzuye arafise uburenganzira bwo gutora hanyuma imyaka 25 arashobora kwitoza kuba umuhanuzi mu ikomine bigashobora rero nuko ashobora kwitoza kugira ngo abe umustanteri mu ikomine arashobora kandi kwitoza mu kibanza cy'umushinga mateka kubiraba abasenateri abakenguza mateka umuntu ashobora kwitoza ashinyaka 5 nayo ku kibanza cy'umukuru w'igihugu umuntu ashobora kwitoza ashinyaka 40 ego hariho ibitegekanijwe kugira ngo bashobore gutora hari ubuserukizi bw'u Burundi kandi hari abarundi benshi bafise ubwo burenganzira harabusanga bategekanije ingene boshobora kugenda gutora barumvise n'igihe biyandikisha ko handitswe abatari bake bari hanze inyuma y'igihugu mugabo gusa ico munagishura kiyofa kigoye ikubiraba impunzi kuko iyo umaze kuba impunzi ubwene igihugu utabufise bugufasha kugira ngo utore uburi munsi y'amabwirizwa agenga agenga ishyirahamwe mbuza makungu riraba iby'impunzi impunzi rero kenshi na kenshi bizitora mugabo iyo umurundi uba mu kindi gihugu utahunze ukitwa impunzi urashobora gutora uragenda ahari ubuserukizi bw'Burundi ukiyandikisha hanyuma hagize gutora ukazuzwa tora n'amajwi yawe mbere agaharugwa mu yandi
Albert ati amatora azogenda neza mu gihe hatoba akaranga mutima k'abanyagihugu
ahubwo reka ndamufashe ahubwo reka ndamufashe kugira ngo amatora azogende neza abo bivako bivuga mbere ku bantu bashaka kuzokwitoza bazokwitoza naho urasanga hariho abari ku butegetsi bagira bati reka dusabe abanyagihugu bazotwongere hakaba n'abandi barindiriye bagira bati mbe natwe ni kuki tutoshikirwa abanyagihugu bakatwizera bakadutora abo n'abakabiri abagatatu hari abategura ayo matora bonyene no kuvuga uyu mugwi ujejwe ubugwi wigenga ujejwe gutegura amatora muri ya mici nakubwira ugwego rw'igihugu ugwego rw'intara ugwego rw'amakomine hari abakane nabo baza guhagararira amatora ababita mu gifaransa aba observateur bashobora kuva hanze y'igihugu nuko bashobora kuva mu gihugu hagati ariko cyane cyane hariho bene Burundi kuko bose mvutse benshi usanga bava muri bene Burundi rero munabo bose hatagize ugira ati ngiye nikwegerako bakagira batereka dutunganye amatora meza ngira ngo niwa wundi avuga ati ibiganiro babyumvikanye neza biri ku murongo neza nta kibuza kw'amatora aheza akaba neza
Tewe utenje uti mwese komuniko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Samuel Mwiriwe neza Samuel
Ero neza
muri he
ndi mu Rwanda mu keka Kayonza
Yego kandi kazina ninde Akandi kazina kawe ninde
Abanye tanzani wa Samuel
Yego tuka ku jambo ikibazo cy'umubiro turi kumwe na president Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi ukaba turi ko tuvuga ku bibazo bya politiki bishikirizwa muri iki
maze kumva ibyo maze kuvuga ndije bafite umurongo mwiza wo gutegura iby'amatora ariko icyo najya nsabe abarundi nibo ubwabo bafite mu moko yabo uko bashaka kujyana igihugu muri rusange icyo nabisabira ni ugwa n'abatavuga bamwe n'ubutegetsi umwanya kujya baganira kujya amatora azagende neza icyo najya ngo umubaze ese abatavuga rumwe n'ubutegetsi bemere nabo guhagarara amatora urakoze
murakoze Samuela reka mukanya icyo kibazo reka n'icyo mubira mwashikije president Ntibantunganyagira icyo abivuze ko ariko reka tubanze duhe n'ijambo Thierry muri Beneza muraho Thierry
na mahoro
muri hehe
Ndibujumbura ariko sindabumva neza ariko ku byo numvise kuri sije nasomye ingene amatora yogenda neza Demir Bent rewe ikintu mbona ni uko leta yobanza ikemera gukorana n'abanyepolitiki bahunze kuko niyo banyepolitiki b'ukuri ba opozisi tuzi kandi ngiye kuraba bari batanzwe bahiganwa n'umugambwe uri ku butegetsi kuva muri Demir Bent apana iyi migambwe bonyine bishyiriyeho ama ikindi nuko bokumvikana ku mugwi wa senyo ryawo apana babishyiriyeho bonyine bakabumvikanaho ikindi nacyo nuko borekura hari imfungwa za politike bafunzwe kubera ibyiyumviro byabo nabo nyine bakabarekura bakajya muri politike ko nabo n'abanyepolitike hamwe icya gatatu nuko boreka abanyepolitike bakajya ku rubuga bakiyamata nk'abandi ubu mu gihugu cy'u Burundi nta muntu umwe ashobora kwambara umwambaro w'umugambwe aturukamwo kiretse Sandbeck Bigis hagize n'uvuga yuko uri mu wundi mugambwe nka SNL cyangwa FRODEBU ufite amahirwe make yo kubaho mu Burundi, urumva ko amatora adashobora kuba meza ngo igihugu kijye mu mutekano, ibyo bagira byose batande kumvikana ngo banze basubize ku murongo n'imbonerakure nta kintu na kimwe twapfa dushyitseko, ahubwo aho kuzoronka amahoro tuzojya mu bisumba ibyo dusanzwe turimo. Murakoze.
Murakoze Thierry Asano utize ko amatora ashobora kugenda neza, arashikirije ibyumviro ibintu abona ko byokorwa kugira amatora agende neza. Eka Samuel nabo nyine yavuze ikibazo cyo gushikirana n'abatavugana na leta, perezida ntibantunganya abashikira nabo babiri mwabwire
hari ikintu Samuel yavuze. Samuel wo mu Rwanda Kayonza yavuze igikorwa cyane kandi nakibuze nanje, ati abarundi batwewe kwitabe n'igihugu, ati n'ubafise mu maboko yabo kazoza ku Burundi. Nibyo, kuko urumva iyo hageze kurondera ubutegetsi ubuyobozi bw'igihugu niwe wagenda gusaba amajwi, ni kuvuga rero yuko ataguhaye amajwi atabuyobozi ushobora kuronga, atabukuru ushobora kuronga. Yavuze ati mbega abatavuga rumwe na leta bazugira ikibanza kimeze gute, ati bemerewe guhagararira amatora, niba numvise neza. Ikibazo ni ukuri sinocishura kuko kigenda bijejwe wa mugwi ngawe navuze nti ni ngombwa ushikurira amatora abantu wese yizigiye ko abantu bose bizera imigwi ijejwe guhagararira amatora. Hanyuma Thierry Bujumbura ati leta yokorana gute n'abahunze, asa n'uvuga mbere yuko muri politike y'u Burundi ari bo bakomeye. Aha nagira ngo ireke ariko yihenze, yafatiye kuki kugira ngo ugende uzakomeye, ko mbona ikikana muri politike ukomeye ari ukugene mu gihe matora werekana ingene abarundi kwizigiye. Aza yuko numva bavuga yuko batavuga rumwe na leta woza kubaza ngira ngo abo mushima ko avuze yuko abakomeye abo bari hanze bonka bake laba imigambwe iri mu Burundi uzi neza kuva muri imyaka y'igihumbi n'amajana icyenda na 1993 amatora abaye, urabe abarongoye iyo migambwe, urabe abavuga muri iyo migambwe abari hanze uko bangana n'abari ngaha mu gihugu uko bangana. Aha rero nawe nyene ashaka guterera demokrasi yoza arashishoza neza akabona koko ibintu uko byifashe. Jewe ndaba neza nta bugambwe n'umwe mu migambi ikomeye muri kino gihugu rudi urafise indongozi zawo zose hanze y'igihugu haba namba. Izo rero umuntu yoraba byanjye negwa umuntu akarabiza turaza turiga kuraya ibintu uko biri. Niduhe ubushobozi abantu kandi kuri ubu batabufise, sinoja kuvuga ngo naka nongiye kugirira propaganda ucankuriya ngo jenda birabye neza uko yabivuze siko byifashe namba.
Icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose kuraba uko ibintu biri, ni ibintu bishobora gufasha cyane cyane mu gihe haba hari nk'ibyo byo guhiganwa mu byerekeye amatora. Tubibutse inshuti mwese ko murabandanya kumviza Radio Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Eric, muriwe neza Eric, muratwumva?
Ndabumva.
Duga ku ijambo ikibazo cy'imviro. Ego. Nihaba hariho iradiyo cyangwa washize kuri haut parleur no ikure ko turumva amajwi muri background.
Nari mfite ikibazo ngomba kubaza abatumire banze ndamukiga abatumire.
Yego.
Hanyuma akabazo kandi nashaka kubanza kubabaza, mbega mu gihe wabemerewe gukorana na leta y'u Burundi mu matora ya 2022, ni ikihe gishasha cya mbere bogenda gukora bohindura kugira ngo abanyagihugu b'abarundi nabo baronkere inyungu? Icya kabiri
duga kwija butura kumva.
Icya kabiri nagira kubaza, mbega mu gihe bazaba bemerewe gukorana na leta y'u Burundi mu matora ya 2020, mbega mu gihe hariho batukwemererwa yuko bakorana impunzi cyanke abafunguye politike binashikina gatanu bafungurwa mbega bo kwemera gukorana niyo leta mwa matora cyanke bo bigenza gute kibazo cyanyuma narifise cyavuga ngo mbega mu gihe bazaba bashaka gukorana na leta y'u Burundi iyo ibo munzi byose nibyo navuze batabikoze leta y'u Burundi itabyemeye mbega ntibemera kubicamwo abazaba bari mu mpunzi ntibazohava babona nabi abari bakurikiwe mbere nk'uko byari byagenda 2015 kuko twashaka kumenya neza mu gihe bazoba bagiye muri leta y'u Burundi aba bari ngaha mu mpunzi ko nta kintu kibi bazigira babona abo bantu babakuriyeho hejuru murakoze cyane
murakoze Eric n'ibibazo mwabaje namwebwe mwabibajije mufise mu mutwe nk'umu unuwanyi chanje umutegetsi umuhari sinareda ariko nkuko twabivuze abanyapolitike binari wonye bose barashaka kugira ico bavuze cyane cyane turavye ku kibazo cyawe cya mbere aho muvuga ati none imigambwe izoja mu matora ika izohindura iki imigambwe izoba yinjiye mu matora izohindura iki tutavuze mu gambwe cyangwa urunani rumwe mu gihe imigambwe itavuga rumwe na leta yo ika yokwego gukorana na leta y'u Burundi ikibazo c'impunzi batacumvikanye ko nabapfunzwe vyogenda gute izo ni zimubiro nka abanyapolitike banonose politike y'u Burundi bashaka gushikiriza president ntibantunganya
oyi urakoze Frederic erega ucubona yuko abantu bari ko yakurikira ikiganiro cawe ikiganiro c'ivyo ya Amerika bipfuza kumva abo bantu bo muri Senarede bonyene bakaza bakabasigurira kuba mbere na jewe no kwipfuza kubumva bariko barasigura neza imboni mvano y'ingingo yabo umva yuko ituma bagira ibibazo byinshi cyane bibaza
turumva ko banyotewe ibyimbo byabo tuzobatumira mu minsi imbere
bati ibyimbo byabo ndukuri urabona ko babaje bati gishasha buhindura ati sino bishurira
yego
babaje byo kuvugana n'impunzi sino bishurira ni byinshi mugabo gusa cyo novuga buriya kuko ndavuze kare muri politike umunyapolitike araraba igihe agezemo agafata ingingo mugabo akarukinga afashe gishobora kuzosahiriza igihugu no kuri ikibazo cy'impunzi umuntu ashobora kwibaza ati mbega hari amatora meza yoshoka mu Burundi abahunze inyuma y'ibyavuganye mu mwaka wa 2015 batabanje guhunguka bica binyibutsa ikibazo twari dufise mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda na mirongo icyenda igihe twe twari turi mu mugambi sawa nyafurodebu turi ko turaharanira demokarasi mu Burundi hari abagira bati mbega murashobora kuja mu matora abarundi bahunze bataratahuka mugabo tumaze kuja mu matora hanyuma perezida Melchior agatsinda hanyuma umugambi sawa nyafurodebu ugatsinda ukaronka intebe nyinshi mu nama ishinga amateka nta minsi ibiri yaheze tutabonye abarundi benshi bari bahungiye mu Rwanda bari bahungiye muri Tanzania bari bahungiye muri Congo batahuka ngahi Burundi bagiye gusubira komba n'ugwimo rwacyo rukurikira inyuma y'amezi atatu urumva uko guhindura mu ntwara bikiye ku barundi bonyene byaratumye abo bari hanze bizigira ubu rero ibi byerekeye ibyo bantu bahindura ejo bundi nari kumwe n'abantu bahuka b'abakatolika mu ihwandiro ryabo bari bafise ingozi narasiguriye ico umuntu atizo kwama ate mutima imbere yuko aja gutora n'ugende gutora mu musunikano n'ugende gutora ugira ngo reka ndi kwirabira abatamba n'ibiki iyo hageze amatora zuriha akanya ubicisha murajya amahwaniro bagirisha ari ama meeting ubicisha mu maradiyo ubicisha hehe kumenya ibyo abo baje kwitoza bemera kuzokorera abantu baho baje kwaka amajwi ari uwitoza imikomine wumvirize neza
imigambi bafise
migambi afise ari witoza mashinga mateko byumvirize na cyane cyane ari witoza ku mukuru w'igihugu wumvirize imigambi afitiye igihugu hanyuma uzogenda utora urazi imbere ya byose iyo migambi kuko niyo yose ikazogufasha kuraba yuko ibyo yemeye abikora uko naye kugenda ugasa gutora gusa ngo nakana mushimye kuko no munsi yambaye ukucuje kuriya inyuma byogora kumenya ugira uti nzogenda gupima yuko ibyo yemeye abikora gute ibi rero ngo byiye ntibigwatse na rede gusa bibigwa abantu bose bazokwitoza baba abari mu mugambo uri ku butegetsi muri kino gihe babagira bati harageze natwe uko twoshikirwa tubisaba barundi abarundi bazorabe imigambi imigambi nayo ikabifatiye kubigoye abarundi mu gihe cyanone kandi ibigoye abarundi mu gihe cyanone sinzi ko rwogira ngo nico kimwe n'ibyo ari bagoye mu 2015 cyangwa ibyo ari bagoye mu 2010 cyangwa ibyo ari bagoye mu 2005 usanga hari byinshi nyawe abarundi je ndabwiye ndabahanure muze murarara muze murumviriza haba murabi kwiyo migambi itomode koko ari migambi ije izobatuma muva muri izo ngorane muva mu bwo bukene mufise muri kino gihe
bashobora no kubaza ibibazo kubyerekeye iyo migambi nyene
ego ashe ni kwibaza nyene bakayibaza bituma kenshi usanga iyo ageze guhiganwa naco ne cyane kuba riganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu n'ahantu hari amaradiyo nibonesha kure biteye imbere bahora batunganya ibiganiro bihuza abagiye kwitoza wewe uri hiyo muri Amerika urabibona muri kino gihe
nyine
mu muganga wa demokrate abantu bashika 200 bagenda kudora sigura hamaboro buhoro haragenda bikura wagira bati nyabu na yambaye abandi bati harababa bati ayi wacu bakavamwo abakazi bashika wasigara umuntu wa cyangwa babiri baheza bagatogwamo rero nabigenewe urumva abantu abagiye bumviriza babagiye none ibyumviro byabo bagiye babona imigambi yabo bagatora rero imigambi imigambi ikaba mugashe umuntu agenda ayivugira agenda ayishira imbere
tubibutse inshuti mwese ko muri komo rabandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Kwizera mwiwe neza Kwizera muratwumva ku ijambo Kwizera muratwumva
ndabumva neza
muri hehe
ndi mu Rwanda ku Kacyiru
ya kandi kazina kawe ninde
na Johnny Brice
John Brice duga ku ijambo ikibazo cy'imviro turiko tuvuga cyane cyane ku byimviro eka n'imigambi iri kwirashikirizwa n'abanyapolitiki batandukanye barimo abarongoye amashyirahamwe yatagira byicaro atagira inyungu za politike eka twatumiye umutegetsi yanonose politike y'u Burundi nawe akaba ari perezida ntibantunganya aho twari u Burundi duga ku ijambo ikibazo cy'imviro mu kanya gato
Nagira ngo mbashimire ijwi rya Amerika no mutumirwa mwadutumiriye kugira ngo dusobanurire za politiki z'i Burundi mu gihe twitegura kwinjira mu matora ya 2020. Nagira ngo mubaze utubazo hari ibintu yaravuze mu kanya ko mu gihe Burundi bwa butegura amatora batekereza ku Burundi bari hanze bagiye hanze nk'impunzi ariko nibaza ndetse haba hari kwibazwa ikibazo gikomeye Uburundi bifite bimpunzi ko kishobora gutinza igihe cy'amatora nicyo kibazo wenda najya mvuge najya ngo mubaze wenda atekereza iki ku matora agiye gukorwa mu gihugu cy'u Burundi ko igihugu cy'u Burundi byaragaragaye ko mbere y'amatora hagiye haba ibintu bitandukanye by'urugambogambo abaho guhindura abayobozi b'inyamakuru aho i Burundi abenshi badashyigikiye leta cyangwa se batuvuga rumwe na leta bakavuga ko ihindurwa ry'abo bayobozi ryaba rifitanye isano no kugira ngo umugambi uri ku butegetsi wigarurire ibikorwa biri ku bya leta by'ishyaka riri ku butegetsi kandi se byaba bitazagira ingaruka nyuma y'amatora azaba mu Burundi wenda hatabaho kumvikana kw'amashyaka cyangwa se imigambi izaba yari yaharaniraga imyanya kuba perezida w'i Burundi nige najya ngo munsobanurire
murakoze Kwizera reka tumuhe ijambo perezida ntibantunganya gica vuze muravuze cyane cyane ku kibazo cyo gutunganya amatora impunzi zikiri hanze kandi ikibazo mu tasobanutse neza kivuga ko ariho abarongo ibinyamakuru bahinduwe reka tumubaze niba ayo makuru yo bayaze
hari ikibazo n'impunzi cy'impunzi nakivuze yuko no mu Burundi cyange mbere mu banyapolitike cyange abandi bagenda bakurikirana ibibazo byo mu kintu cyo gucacu harabagira bati bega ayo matora impunzi zitarataha ashobora kugira icyo ashitse ko gikomeza ukwizera ukwizerana hagati mu Burundi bwanabwiye kandi yuko koko muko amabwizo y'igihugu cy'u Burundi yabitegekanya impunzi nta burenganzira bwo gutora zifite ariko amatora agenze neza akabyara intwaro ubutegetsi bwiza birashobora guta icyo kibazo cy'impunzi iheza kikaronga inyishu nababwiye ibyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1993 igihe hari amatora ubwa mbere inyuma y'imyaka yarenga 20 yari iheze Uburundi buvuye matora ya nyuma mbere yari imyaka isha kuri 2056 ubu rero aravuze kandi ikibazo cyo guhindura abantu hirya no hino sega n'ukumenya yuko mu guharanira ubutegetsi y'icyo matora umuntu wese agerageza gufata ingingo yibaza ati izi ngingo nizo zizomfasha kugira ngo ndonke amajwi menshi ariko hari aho ubitegura gutyo ugasanga kimwe wagira ngo ushaka gushika ko kigeze ko ugiye gusoma ibyitwa shingiro bya Repubulika y'u Burundi mabwiriza jewe nzi hari aho hategekanije yuko ibyiyumviro byose muri politiki mu by'ubutunzi mu by'imibano bitegerezwa kugira uburenganzira bumwe kukumvikana mu bimenyeshamakuru byegamiye leta ni ukuvuga iradiyo y'igihugu televiziyo y'igihugu ibinyamakuru byandikwa ubumwe Nouveau du Burundi n'ibindi kugira ngo ibyo byumviro byose bishobore gushikayo iyo hagezeho amatora umugwi ujeje utunganya amatora utegereza gutegekanya neza ingene imigambwe yose abayigaba bose bashobora kuronka uburenganzira bwo gushikira ibyumviro byabo
n'umwanya ungana
aba rero batugwa gashyirwa mu ayo mabanga uzogenda agakora kubiri n'ibyo abarundi bazobona yuko ajanywe n'iri ntumbero
yego
handi jewe ndabonota ku mikomanda ndabonotera ibyatsi ngo ni uko ari mu mugambi uyu cyangwa uriya bashyize hariya nzomurabira kutazokora yakora aja muri ibyo abantu banuganuga bikariyo tubona ko ashyira imbere nzogira nti wahubye wihenze niyo bikora neza naho nzogira nti laba bwa bundi bamwe bavuga ngo ko we uva mu mugambwe uyu n'uyu tuzokora neza uraberetse kushobora gukora neza aha nibutse muri kahise ka kino gihugu ndiramvuga izina ryiwe kuko uyu akoze neza no kubivuga mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1993 hariho umushingantahe Kanyenkiko Anatole yari umukuru w'igisagara cya Bujumbura hanyuma rero amatora amaze kuba agahera perezida Melchior Ndadaye yatowe aramwandikira ubutumwa bwo kumukeza yakoze rero muco bita mu gifaransa le comportement républicain yigenjeje nk'uwemera repubulika ati abarundi batoye ntawe uriho gushima uko arundi batoye mugo mu mugambwe wiwe hariho umuntu yitwa Mukashi Karori yaramwitukiye aravuga ngo yagiye gukeza ngo abatowe muri Frodebu mu kandi badatanye umugambwe oya iyo ugiye kwitoza none je ndabona abantu genda mutima witeguye hamwe uwutsinze nawe ugira uti reka ndamubwire nti watsindiye abarundi ndagukeje
iyo niyo nyifata nziza muri politike ndabona kanya katujanye turatufise abanywanyi Joseph mwiriwe neza
mwiriwe Frederic Mundikize
mwiriwe neza ngatoye cyane kose ikibazo cy'icyimbo
nagawazo ariko mbanza ndamukirize uwo nyakubahwa Sylvestre Ntibantunganya
yarakumva tugakwijambo
nk'umunya politike w'inararibonye nakabazo kamatsiko
yego
ese niba nategeko ribakumira namwe mwiteguye gutanga kandidatire muri aya matora y'ibihumbi bibiri na makumyabiri sawa kabazo kanjye nako murakoze
urakoze Joseph Mukanya arakwishura kw'ico kibazo ariko reka dene jambo Jean-Claude mwiriwe neza
mwiriwe
muhiga Jean-Claude
ni twengira imana Jean-Claude yakunze kwitaza Veroni ndi mu Rwanda ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera umurenge wa Juru kagari ka Juru mudugudu w'Inyamigende
akabazo gatoyi icyumviro mu kanya gatoyi cyane
yego ikibazo namubaza ese ko mu Rwanda iyo amatora ageze tubona aba muri demokarasi halo
duga kwijambo turakumva
hanyuma rero igihe cy'amatora mu Burundi cyagira akaba imyivumba gatanyo ese abona demokarasi ikurikizwa mu gihugu cy'u Burundi cyangwa nuko yumva mu magambo gusa nicyo namubaza murakoze
Jean-Claude reka duhe n'ijambo kandi David muri neza
ndabumva neza
ego me ikibazo cy'umviro
ndabanze gutubuza nene cyubaro ibantu muganya kuko si ubwambere dore kuri platform ya VOA
ego me
hanyuma akabazo namubaza abari ku buyobozi mu Burundi bakunze kuvuga ko abantu bari muri senare cyangwa bahunze ubutegetsi cyangwa bari muri opposition baba bashaka ubutegetsi bafite inyota y'ubutegetsi ntibazane rero siko hari ababa barahunze basanzwe bafite imyanya y'ubutegetsi tuza bari aba vice president abasoza aba minisitiri kubera ikivugo nk'iyo ngiyo neza kandi n'ubundi mu kutemeranya n'ubutegetsi ibyo gukora bari ku butegetsi imvugo nk'iyo ngiyo yakavugwa gute ko n'ubundi baba
murakoze Joseph president ntibantunganya ikibazo cya mbere cya Joseph abaza niba muzo kwitoza n'ikibazo cya Jean-Claude avuga ko muri demokrasi mu Rwanda iyo hageze amatora ika demokrasi ibonekeza mu gihe mu Burundi hacaba imyerekano akaba hari rero na David ikibazo cyo cya nyuma imvugo z'uko abanyapolitiki batavuga umwe na leta bari ko baronda kenshi na kenshi ubutegetsi kandi bari bawusanganywe duga ku ijambo mu kane gatoyi cyane rwose ibyo bibazo bitatu
yego jewe uyu mwaka mfite imyaka 63 ni ukuvuga yuko mfite imyaka indekurira ubwa mbere ho gutora kuko ndabumva ngeje imyaka 18 ubwa kabiri mu biraba imyaka nta kibazo na kimwe cyo kwitoza cyashe imyaka ikwiye hanyuma mu biraba ibindi ufatiye ku isaba n'amategeko ndibaza ko kugeza uyu munsi atana hamwe jewe nimiriwe kwitoza ariko rero si kuri radio ijwi rya Amerika noza kuvuga ngo nzokwitoza ha cyangwa nzokwitoza ha
ubitangaje kuri radio president twogyo
oya ni hagira umuntu azobitangaza ibyo azotangaza ahamutari ibyo azokora
umutegetsi wese afite iyo migambi abitubwiye kuri radio ijwi rya Amerika tukaronka iyo nkuru bwa mbere uwo mutegetsi wese twabishima wari we wese
nibyashika bazubabwira bikeneye nuko hafa rero tujye kubibaza ahubwo nicyo cyo curumba yuko coroshe ati mu Rwanda hariho demokrasi ati mbwa mu Burundi harakunda kuba imivanga ibyo kwivangatanya sindi ngira ngo ashaka kuvuga bimwe byo mu 2015 siko byamye biba mu Burundi egome icyo yovuga gusa nuko mu Burundi inyuma y'amatora yagiye aba kuva mu mwaka w'1961 amatora yagiye akurikirana n'ingorane twarabonye ingorane zakurikiye inyuma y'amatora yo mu 1961 aho baca bagandagura umuganwa Rudolf Kabore twarabonye ingorane zakurikiye amatora yo mu 1965 imbere yaho habaye igandagurwa ry'umushikiranganji wa mbere Cyeringenda Ndumwe hanyuma yaho yaye matora hari ingorane zatikije inganda mu gihugu kwaho nyizabaye inyuma y'amatora ya 93 naho nyine ari ngorane ariko mu 2005 ntangomeze zabaye mu 2010 harabavuye mu matora baranka kubandanya kandi aha agenda bavuga nti barafashije umugambi CNDD-FDD gutsinda ibihumbi bibiri na cumi na gatanu harabaye ingorane koko zari zishingiye ku byo abantu bagenda biyumvira aho bahagaze ku byerekeye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ariko jyibaza yuko ibyo byose ari byo abantu utegereje gukuramwo inyishu ingendo yabo kugira
ngo amatora
azabyara ibintu byiza
yego cyane cyane amatora y'imirire
yego ibyo muri bya muri cyane
namwe ndabona kanya katujanye president
ntanganya ndaheje abari ku butegetsi birashika si mu Burundi gusa urashobora gusanga umuntu ejo yari ngaha higeje akaba ngaha ejo ya mu bantu bava ku butegetsi amugasanga agiye muri opposition ibyo ni ibintu bishika igihambaye gusa nuko umwese agenda abikora yagiye guhiganwa yubaha akubahiriza amabwirizwa y'igihugu
akabazo kanyuma kerekeye cyane cyane amakuru yatangajwe n'abandi barundi bahurikiye eka mu muhari mushasha umuhari mushasha basavye ko eka inama mpuzamakungu ijeje umutekano yo remera Burundi kugira ngo bwunguruze amatora eka uwo muhari ukaba wavuze kandi ko horungikwa n'inteko ivyo bibazo mwavyakiriye gute
jewe tuwetamu mpagaze nukuta turatembere igihugu aho kigeze wagira uti uno munsi ndahagaritse amatora uyu munsi bega Burundi umwaka uza kwotwagwa gute mwoca mugenda muri bimwe bya sokwe niruze byo kugira ngo mbe ntube intwaro mfate kibanza gute narabaye muntu wari mfata kibanza inyuma y'imfugwa mikiyo siyo nzira nziza ahubwo icyo abantu buharanira muri aya mezi munani asigaye kugira ngo matora abe ni uko umurundi wese mbona nadondagura ni ukuri wo kwigurura umutima kugira ngo abareke bene Burundi bitorere bo nyene abazubarongora mugabo mu mahiganwa asukuye neza
kugurura imitima
guhagarika amatora iyo sinzira nzima gatonyi ntawe ndoyihanura jewe president bantunganya
kugurura imitima ni ikintu gihambaye cyane rwose na kamuga komeye muteye president Sylvestre Ntibantunganye ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira muhe ikiganiro iradio ijwi rya Amerika turashimiye engineer McLean yadufashe mu bwizuma tukaba kandi dushimiye na Fatukarara yigiranije ikiganiro turabashimiye inshuti mwese mwateye akamo mukashikiriza izimvire vyanyu ekani ibibazo vyanyu turashimiye n'aba nyanyu bi radio ijwi rya Amerika bose bakurikiranye ikiganiro cyacu muri sanga mwese
radio ijwi rya Amerika yabaye Isubizo chachu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo chachu Mugukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo chachu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo chachu Gushikiriza icyo tukona turayaga tugahuza yo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika